Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye ku munsi wa kabiri itariki 3 y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2015 muri kumwe na Federic Mundikije ateramije ibiganiro byo munsi
kushira mu kiciro cy'agata koko nari mfite yaranapfuye ariko fite umwana wiga ubu nayatangiye umwana n'ubu sinzana mushobora bari kunyishyuza kandi hari n'undi giye kwigana none
uyu ni umunyarwanda avuga ku mirwi mishasha itandukanye y'abanyarwanda hisunzwe uburyo bafise inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mwamutereza Eugenie, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Waramutse nawe Frederic, mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntirafata icyemezo niba yaha Ukraine inkunga ku rwego rwa gisirikari mu rugamba rwayo kubitandukanije bashyigikiwe n'Uburusiya. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika hejuru ku wa mbere, nyuma y'uko ikinyamakuru The New York Times ku cyumweru gitangaje ko imfashanyo nk'iyo yarimo gusuzumwa. Umuvugizi wa Departement ya Leta Jen Psaki yabwiye abanyamakuru ko Departement ya Leta nta cyemezo yari yafata ariko ko hari ibirimo gusuzumwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yohereje Kongere inyandiko iyisaba kwemeza miliyari enye z'amadolari. Mu byo iyo nyandiko isaba harimo imisoro itubutse yakwakwa abaherwe mu mwaka wa 2016 n'inyongera y'amafaranga yo gufasha abafite ubukungu buciriritse mu gihugu. Perezida wo mu ishyaka ry'abademokrate hejuru ku wa mbere yemeje ko azi ko ibyinshi mu byo asaba abarepubulika batazabyemeza ku buryo bworoshye. Ariko yaravuze ati igihugu gifite ibintu shingiro kigomba guhitamo kugira ngo kibe uko dushaka ko kiba. Inkingo ebyiri zishobora gukingira indwara ya Ebola zatangiye gutangwa ku buryo burambuye muri Liberia nk'igikorwa rusange cyo gukumira icyo cyorezo kugira ngo kitazongera kwaduka. Ebola imaze guhitana abantu bagera ku 900 mu burengerazuba bwa Afrika. Igeragezwa ry'urwo rukingo ryatangiye gukorwa hejo kuwa mbere mu bitaro byo mu rwa mukuru Monrovia. Abantu bagera kuri 600 nibo baruhawe ku bushake mu cyiciro cya mbere kigeragezwa. Abashakashatsi bo muri Amerika n'abategetsi bo muri Liberia hejo kuwa mbere basobanuriye abanyamakuru ibyigeragezwa ry'urwo rukingo i Monrovia kandi bahumuriza abanyaliberia ko nta ngaruka mbi urwo rukingo rufite ko rudashobora gutera Ebola. Igisirikare cya Uganda ejo kuwa mbere cyavuze ko cyabonye umurambo ushobora kuba ari uw'umuyobozi w'ingabo za Lord's Resistance Army washakishwaga ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umuvugizi wa gisirikare yavuze ko abasirikare bavumbuye imva bakeka ko irimo ibisigazwa bya Okot Ondiambo wari uwungirije umuyobozi wa Lord's Resistance Army Joseph Kony. Umuvugizi w'ingabo Lieutenant Colonel Paddy Angunda yavuze ko ibizamini bya ADN birimo gukorwa kugira ngo bamenye neza niba ibyo babonye hari ibisigazwa bya Okot Ondiambo. Mu mwaka wa 2005 urukiko rwirahe mu Buholandi nibwo rwatanze manda yo kumuta muri yombi. Mu Misiri urukiko rwakatiye igihano cy'urupfu abantu 183 babayoboke b'umutwe witwa Muslim Brotherhood rwabahamije icyaha cyo kwica abapolisi 15. Mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2013 abaturage bateye sitasiyo ya polisi Ikerdasa mu nkengero z'umurwa mukuru Cairo niho bari abapolisi biciwe. Umunsi icyo gitero cyabaye kandi abapolisi nabo bishe abantu 100 bari mu myigaragambyo yo gushyigikira Perezida Mohamed Morsi wari umaze guhirikwa ku butegetsi n'abasirikare. Kuva icyo gihe abandi bayoboke b'umutwe wa Muslim Brotherhood 1000 bari muri gereza. Umunyamakuru wa Al Jazeera Peter Greste avuga ko yiruhukije amaze gufungurwa ariko ko yumva ahangayitse cyane kubera ko yasize bagenzi be muri gereza ya Misiri. Mu kiganiro yahaye Al Jazeera n'ejo kuwa mbere, Greste yavuze ko irekurwa rye ari intambwe ikomeye imbere ku gihugu cya Misiri kandi ko yizeye ko icyo gihugu kizakomeza iyo nzira kikarekura na Baher Mohamed na Mohamed Fahmy nabo ba Al Jazeera. Misiri yashubije Grace mu gihugu cye Australia ku cyumweru yari kwamaze umwaka urenga muri gereza nyuma yo gushinjwa ibyaha bijyana n'iterabwoba bivugwa ko yafashije umutwe wa Muslim Brotherhood waciwe mu gihugu cya Misiri. Bombe yaturikiye hanze ya stade mu majyaruguru ya Nigeria ejo kuwa mbere iminota mike nyuma yuko Perezida Goodluck Jonathan yaravuye ahabereye igiterane. Polisi ivuga ko umugore umwe byibura w'umwiyahuzi yagize uruhare muri icyo gitero mu mujyi wa Gombe. Abatabazi bavuga ko umugore wa kabiri w'umwiyahuzi ashobora kuba yaraguye muri icyo gitero. Abantu 18 bavuwe n'ibitaro bavurwa ibikomere ku bitaro byo mu karere. Nta wavuze ko ari we wateze iyo bombe, ariko bikekwa ko yaba ari yabarwanyi ba Boko Haram bagabye ibitero mu karere inshuro nyinshi. Urugomo rurimo kwiyongera mu gihe amatora ya perezida muri Nigeria yegereje. Ayo matora azaba ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri.
Urakoze Eugene Kumakuru heje kudushikiriza naho mukanya. Burundi mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'igihugu haravugwa amakuru y'urwaruka hamwe n'abanyagihugu mu bwoko bw'abatutsi baguma bahunga igihugu. Ibyo bishitse mu gihe Burundi bwiteguriye amatora azotangura mu kwezi kwa gatanu hamwe no mu gihe abarundi benshi bavuga ku kibazo cy'amoko mu Burundi ari kibazo cyo mu bihe bya kera ngo kuko icyo kibazo kita cibonekeza mu Burundi. Twaravuganye na Professor Julien Nimubona umuhinga mu vyerekeye politike araheza aratubwira insiguro aha ayo makuru y'abahunga igihugu.
Ni insiguro ijanye n'ivy'amatora nyene urabona yuko kuva mu mezi ashize ayi wacu ariho ariko haraduga cyane ubwoba bufite icyo bushingiye ko urabona biya byabaye mu cibitoke intambara yatewe n'abantu gushobora kuramenyekana hanyuma ivyo bivuyemo baciye baje kurondera mu gihugu abo barabiteye baje kurondera za Kirundo n'ahandi ugasanga intwaro irikira iragiriza abantu kandi bataramenya nababo iyo bari bataramenye ni cyabitumye cyo ni cyambere cya kabiri mu gihe bari ko barandika abazoja gutora naho nyine babona yuko hari akantu ari uri umugabo ku butegetsi utagufasha mu gutanga amakarte d'identité amakarte karanga muntu kugira ngo bitoze ukabona hariho imigwi y'ugwaruka igendera terana ubwoba mu makomine hagati yari ugwaruka rw'umugambo ku butegetsi canke ruheza rugatana mu mitwe n'indi n'urundi gwaruka.
Naguciyemo Professeur Julien Nimona mu Burundi ikintu kimaze kugaragara nuko ikibazo cha moko gisa n'icari ku ruhande cyane rwose n'ubu bibonekeza muri politiki y'Burundi aho si nk'abanya politike bashaka gukwegera ko kuri ico kibazo ko ari kibazo nk'uko bavuga ko ari ho ari corde sensible
koko muri iminsi heze warabona neza ko kibazo gifatiye kumoka atari ico gikuru cyane kuko imigambwe yagiraje hamwe idafatiye kumoko kugira ngo iharane n'umwana n'umugambwe ku butegetsi ariko burya naho ikibazo cha politiki cyagiye imbere hajya hagumye akantu kubwoko uravye neza ingene abantu bo mu site de place bajya hajya mu makambi impunzi zo hagati mu gihugu ingene ziko ziragirwa ku iterabwoba bajya bahunze bava muri kambi y'umuhoro n'abandi bakava mu yandi makambi yo mu makomine yerekana yuko hari akantu kuko nk'umugambwe w'iprona wavugira abatutsi wagiye hamwe na FNL uja hamwe na Frodebu nyakuri ugacumenga abo batutsi babuze kibavugira hanyuma bagaca babagiriza ko bagiye hamwe na FNL bagiye hamwe na Frodebu akaba ari umugwi ukomeye cyane ushobora gutwara amajwi menshi cyane umugambo uri ku butegetsi maze rero ugasanga abantu baciye batura ako kantu n'abandi bari mu mahiganwa bakaja kubikorera ko bagiye bati rekane yuko aje mparanira abahutu canke abatutsi gusumba abandi karashobora kugaruka rya ako kantu kandi karaboneka neza cyane cyane mu ntwaro zo hasi.
Hari amakuru atangazwa cyane cyane n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi canke abandi bafise ibyimbere bya politiki cyo kimwe n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko hashobora kuba hariho abanyapolitiki bari gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo amatora ntazabe
urazi tuntu tunaturi urabona neza yuko menga abantu benshi ariko bategura ingwano gusumba amatora ari mu mahoro mu bisanzwe nta mugambi uboneka neza ku mugunuri yuko bagomba kwanga amatora ariko kubera badakorera hamwe kubera batavugana neza kugira ngo berekane ingendo y'amahoro niho bi abantu benshi bacu bagira ubwoba bijanye n'ibiro vya by'ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu umuntu yosaba yuko abanyepolitike baheza bakavuga amajambo ahumuriza cyane cyane umukuru w'igihugu akera gatumbereza neza ahagaze ku byerekeye ibiringo kuko nibyo bishimikiye ko abantu benshi mu gutegura ari ivyo kugwanya ibiko bitegura amatora ari ivyo byuko naha matora yoba hari abatoye yemera
professeur Julien ni mona murakoze cyane gose ku kanya waduhaye
murakoze cyane namwe
mu Rwanda ibiro by'igihujejwe ikorwa bitambire mu nzego zibanze noda mu majambo avunaguye ejo ku munsi wa mbere cyaratanguje mu gihugu cyose ibikorwa byo gushyira abanyagihugu mu mirwi itandukanye inkuru twateguye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali
ibyiciro bishya bigabanijemo inzego nye zivuye kuri esheshatu icyiciro cya mbere gishyirwamo umuturage utagira inzu utagira isabune yo gukaraba ndetse utabona na petrol yo gucana mu nzu icyiciro cya kabiri kizajya umuturage ufite aho aba afite akazi kanyakabizi ni ukuvuga umuntu ushobora gukorera abandi ariko bakagena umushahara bamuha uyu mushahara ntubumwe hose mu gihugu haraho ukora akazi kanyakabizi ahembwa amafaranga ari hejuru y'igihumbi n'ahandi ashobora guhembwa ari hasi y'igihumbi icyiciro cya gatatu harimo umuntu umwe mu bagize umuryango hagati y'umugabo n'umugore byibuze ukorera leta muri iki cyiciro niho haboneka abarimu mu mashuri abanza abakozi bo kwa muganga n'abandi bakozi ba leta bo mu nzego zo hasi hanabonekamo abantu bikorera ibyabo nk'abacuruzi cyangwa abahinzi borozi basagurira amasoko icyiciro cya nyuma ryo cya kane kirimo abantu bafite ubucuruzi buhambaye mu gihugu no hanze yacyo abafite inganda inyubako z'ubucuruzi cyangwa abandi bayobozi bo mu nzego zo hejuru uhereye ku rwego rw'abadirekiteri generali kuzamura kugeza ubu nubwo habayeho irivugururwa hari n'uturere tugera kuri dutanu twatangiriyeho hakorwa igeragezwa ngo harebwe ko noneho abaturage bazishimira ibi byiciro bishya muri utu turere twatangiriweho nk'igeragezwa haracyagaragara abaturage bakirwanira kujya mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kuko abaturage bemeza ko ibi byiciro byombi ubishyizwemo ari nawe ugira amahirwe yo gufashwa
gushyira mu cyiciro cya gatatu koko nari fitting yaranapfuye ariko mfite n'umwana wiga ubu nayatangiye umwana n'ubu sinzana mushobora bari kunyishyuza kandi hari n'undi giye kwigana none ayo mafa iyo nkako imajije kurangira n'umurima wanjye ukaba utera nyagasani ayo mafaranga 2,300 ngize amahirwe akajya muri kaminuza nayakura he
none ahubwo numvise hari umuntu umbwira ngo aho babisubiriyemo kuko bose bari bishyize mu cyiciro cya mbere ngo banshyize mu cya gatatu kandi ntabwo nabishobora
ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiyoborere mu nzego z'ibanze ari nacyo gikora ibigendanye no gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe bwana Sibomana Said umuyobozi wungirije muri iki kigo yabwije ijwi rya Amerika ko gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe biba bigamije gufasha leta gukora igenamigambi ko ntaho bihuriye n'uko abaturage bajyaga babyitiranya no gufasha izi mpungenge abaturage bafite ngo ntibakwiye kuzigira kuko ngo ibi byiciro bitagamije kujya n'uko abaturage bazajya bafashwa ngo n'urwego rwa leta ruzakenera kubyifashisha ruzajya rubanza kubisaba mu kanama kazajya kabicunga kagizwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iy'Ubukungu ndetse n'iki kigo cya Roda umuyobozi wa gahunda y'ubudehe Madame Esperance Uwimbabazi avuga ko ibyo gufasha abaturage bitagomba guhera ku byiciro baba barashyizwemo ko hari ibindi bishingirwaho ngo umuturage abashe gufashwa
niba ugiye gutanga ugiye gufata ngo mu cyiciro cya mbere muri abo bantu bo mu cyiciro cya mbere wagombye no kureba noneho n'abafite ubutaka ushobora kuvuga ngo umuntu ari mu cyiciro cya mbere ko mugasanga nta n'ubutakagire iyo nkano yimuha azayimaza iki atagira ubutaka
gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe byatangiye mu mwaka wa 2001 ariko byagiye bivugururwa ibyakoreshwaga kugeza ubu ni byashyizweho mu mwaka wa 2011 ibi byiciro abaturage bakunze kunenga uko babishyizwemo.
Iyo umuyobozi yoboye umudugudu noneho ngavuga nti ngewe ntabwo nishoboye, ese impamvu mutangira mu batishoboye? Umuyobozi araza akakubwira ati nshakira amafaranga 5,000 kwandike muri babandi bazafata amafaranga, noneho rero kubera ko ntayabonye sinjyamo, ariko uyu naza kubona 5,000 nuragenda aho nari buri
kuvuga ngo abatinya kujya abahanya ibyo byose, izo nyito zari zisigaye zifatwa nk'ibitutsi.
Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, abatoranijwe gukora ibyo kubarura abaturage barinjira muri buri rugo babaza umuturage imibereho ye ya buri munsi. Ibizavamo bikazashyikirizwa inama y'abaturage bagize umudugudu wose, akaba ari bo bazemeza icyiciro umuturage agomba gushyirwamo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tubibutse inshuti mwese ko mukomora abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho umwanya mu kiganiro cerekeye amakuru yanditswe kuri Afrika mu nyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri indwi. Dutega amatwi mu mugenzi wacu Oriane itanga ishaka ya bidusomeye.
Ivyanditswe mu binyamakuru vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afrika. Ikinyamakuru The New York Times chatangaje inkuru yanditswe n'intara makuru Reuters ku munsi wa Mungu itariki 25 z'ukwezi kwa mbere, ivuga kwinyuruzwa ry'umushikiranganji wa Leta ya Centrafrique ku mugwa mukuru Ibangi. The New York Times cyanditse kivuga ko abategetsi batangaje ko ku munsi wa Mungu umushikiranganji ajejwe urwaruka n'imikino yanyurujwe n'abantu baje bitwaje inkoho ku mugwa mukuru Ibangi. Uwundi mushikiranganji bari bagira abanyuruze arahungira mu ntara yo mu buraruko. Iryo nyuruzwa rya Armel Ningatolom Sayo ryakurikijwe n'irindi nyuruzwa ry'umukozi wa ONU n'umuforomakazi w'umufaransa mu ndwi yaheruka. Ivyo bikibonekeza ko umutekano ari muke mu gihugu naho hariyo inteko z'abafaransa zijejwe umutekano. Tatiana Yangeko, umuvugizi w'uyo mushikiranganji ajejwe indero n'imikino, yamenyesheje ko uwo mutegetsi yanyurujwe ari kumwe n'umugore wiwe na musaza we bavuye mu misa, aho abagabo bane bitwaje inkoho baje bava mu taxi bamutegeka kuva mu muduga. Icyo kinyamakuru cyatangaje kandi ko uwo wundi mushikiranganji ajejwe indero Eloi Anguimet nawe yahatswe kunyuruzwa kuri uwo munsi wa Mungu nyene Kaga Bandoro ku birometero 185 uvuye ku mugwa mukuru Ibangi. Uyo mushinga ntahe Anguimet wewe yarashoboye guhunga, ariko umudereva wiwe, umukozi wiwe wo mu biro, kimwe na buramatari w'iyo ntara ya Kaga Bandoro baranyurujwe. Kinyamakuru The New York Times cyamenyesheje ko atawaciye yiyitira ubwo bwizi bwa nabi ako kanya nyene. Biheze nyene ikinyamakuru The New York Times cyongeye gitangaza ihagariko ry'amafaranga impunzi zifashishwa buri munsi ariyo ratio mu Gifaransa mu gihugu cy'u Buganda. Ku munsi wa kabiri w'indwi iheze ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere, umunyamakuru Rick Gladstone yanditse avuga ko kubera ingorane z'amafaranga ibiro vya ONU bijejwe imfungurwa FAO mu mfunyafunye Gifaransa, ibiro bisanzwe biyoboye igikorwa cyo kugwanya inzara vyahagaritse rasio y'impunzi zishika ku 150 bari mu gihugu cy'u Buganda, benshi muri bo bakaba arabaje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. The New York Times yanditse ku iyo ngingo yatangajwe n'umuyobozi mukuru w'ibiro vya ONU mu Buganda, Alice Martin Diahiru. Iyo ngingo ikaba yabaye ngombwa mu gihe programa yoboye yari ifise ingorane zo gutoza amafaranga yo kwegeranya imfungurwa izo mpunzi zikeneye ikiringo cy'amezi 6. Umupfasoni Martin Diahiru yamenyesheje ko ari yo ngingo ya nyuma yategerezwa gufatwa kugira bashobore kubandanya bafasha impunzi 150 igice cy'impunzi basanzwe baha imfungurwa muri icyo gihugu cy'u Buganda. ishika ry'izo mpunzi ryabaye imbere yuko haba irindi shika ry'impunzi zishika ku 138 binje mu Buganda bavuye muri Sudani y'Epfo mu 2013 rw'abahagaritswe rasiyo yabo. Ibibazo by'amafaranga iryo shirahamwe rifise byatumye bagabanya canka handi bahagarika imfashanyo batanga. Mu kwezi guheze bahagaritse imfashanyo baha impunzi z'abanyesiriya bashika ku miliyoni umwe n'ibice indwi, ariko ikinyamakuru The New York Times cyamenyesheje ko bashoboye gusubira kubandanya gutanga imfungugwa nyuma yaho bagiriye ibikorwa byihuta byo gutoza ayandi mafaranga.
Kanye kubibazo bitari bike twumvirize ijambo gye ntankamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunzo bumwe za Amerika.
Abaturage ba Zambia bitoreye perezida wabo mushya, bahisemo Edgar Lungu wahoze ari ministri w'ingabo nyuma yo kuba ministri w'ubutabera. Bamutoreye kurangiza manda ya nyakwigendera perezida Michael Sata witabye Imana mu kwezi kwa 10 gushize. Edgar Lungu yatsinze bigoranye ubwo bapiganwe umucuruzi Hakainde Hichilema n'amajwi 48.3% kuri 46.6% yamurushije 1.7% gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashima abaturage ba Repubulika ya Zambia bagize ingorane nyinshi mu bikoresho, ariko ntibyababujije kubahiriza umuco wabo wa demokrasi, bityo barongera bere ku rugero rwiza Afrika ndetse n'isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irazirikana akazi katoroshye komisiyo y'amatora ya Zambia n'umuyobozi wayo bakoze n'uruhare rw'indorerezi z'abenegihugu izo mu rwego rw'akarere n'izo mu rwego mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashishikariza abaturage ba Zambia gukomeza gutera imbere nk'uko intego yabo ibivuga. Zambia imwe, igihugu kimwe. Izakomeza gushimangira umubano na guverinoma ya Zambia na perezida wayo umaze gutorwa Edgar Lungu. ibihugu byombi bisanzwe bifite umubano ukomeye wo kubakiraho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Zambia bafatanya mu rwego rw'ubuvuzi kwimakaza amahoro n'umutekano mu karere, gukurura abashoramari no guteza imbere ubukungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizatezuka mu bikorwa byo gukomeza umubano na Zambia mu myaka iri imbere.
Iryo ryari jambo ry'intama ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri mugoroba, ariko imbere yaho reka tubibutse incamakera makuru twabashikirije Eugene.
Urakoze Frederic. Twabwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitarafata icyemezo niba zaha Ukraine inkunga mu rwego rwa gisirikari mu rugamba rwayo kubitandukanije bashyikiwe n'Uburusiya. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika ejo kuwa mbere, nyuma y'uko ikinyamakuru The New York Times ku cyumweru gitangaje ko imfashanyo nk'iyo yari irimo gusuzumwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yohereje Kongere inyandiko isaba kwemeza miliyari enye z'amadolari. Mu byo iyo nyandiko isaba harimo imisoro itubutse yakwakwa abaherwe mu mwaka 2016 n'inyongera y'amafaranga yo gufasha abafite ubukungu buciriritse mu gihugu. Inkingo ebyiri zishobora gukingira indwara ya Ebola ejo zatangiye gutangwa ku buryo burambuye muri Liberia nk'igikorwa rusange cyo gukumira icyo cyorezo kugira ngo kitazongera kwaduka. Ebola imaze guhitana abantu bagera ku 9,000 mu burengerazuba bwa Afurika. Abantu bagera kuri 600 nibo bahawe urwo rukingo ku bushake mu cyiciro cya mbere kigeragezwa. Inyandiko y'amasezerano y'abarwana muri Sudani y'Epfo yagiye ahagaragara ejo kuwa mbere. Aya masezerano yashyizweho umukono ejo bundi ku cyumweru Addis Abeba muri Ethiopia na Perezida Salva Kiir n'umugaba w'inyeshyamba zimurwanya Riek Machar wahoze ari Vice Perezida wa Repubulika. Nk'uko iyo nyandiko ibigaragaza, amasezerano y'amahoro ya Burundi agomba kuba yabonetse bitarenze itariki ya 5 y'ukwezi kwa 3 gutaha. Bitarenze kandi iyo tariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka hagomba kuba hagiyeho guverinoma y'inzibacyuho ihuriwemo n'ibice byombi. Igisirikare cya Uganda ejo kuwa mbere cyavuze ko cyabonye umurambo ushobora kuba hari uw'umuyobozi w'ingabo za Lord's Resistance Army washakishwaga ku byaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umuvugizi yavuze ko abasirikare bavumbuye imva bakeka ko irimo ibisigazwa bya Okote Ondiambo wari wungirije umuyobozi wa Lord's Resistance Army Joseph Kony. Umuvugizi w'ingabo Lieutenant Colonel Paddy Akunda yavuze ko ibizami bya ADN birimo gukorwa kugira ngo bamenye neza niba ibyo babonye ari ibisigazwa bya Okote Ondiambo. Bombe yaturikiye hanze ya stade mu majyaruguru ya Nigeria ejo kuwa mbere iminota mike nyuma y'uko Perezida Goodluck Jonathan yaravuye ahabereye igiterane. Polisi ivuga ko umugore umwe byibura w'umwiyahuzi yagize uruhare muri icyo gitero mu mujyi wa Gombe. Abatabazi bavuze ko n'undi mugore wa kabiri w'umwiyahuzi ashobora kuba yaraguye muri icyo gitero. Abantu 18 bavuwe ibikomere ku bitaro byo mu karere.
Juti mwese mkunda radio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguye munsi bigaruke ngato neho kandi akanya kugushimira ingenieur yadufashije mu hinga bw'izuma hamwe n'abadufashije kugiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Mundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi mushobora kubandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abanywanyi bacu. Babandanya kutwumviriza kuri FM namwe ntihagira muja ni mukanya mutabwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika muri kigitondo turi kumwe na Desire Hatungimana ayo ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bakurikirana ivyerekeye inkino mu Burundi turi kumwe kandi na Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza umugwiserukira gihugu umupira maguru w'u Burundi intamba mu rugamba turi kumwe kandi na Achel Niyongere mumenyesha makuru ku vyerekeye inkino akora kuri radio y'igihugu mu Burundi twashaka tuvuge ku vyerekeye igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika kibandanya kubera mu gihugu ca Guinea Equatorial aho inkino z'igice c'imbere igice ca nyuma zizoba ku munsi wa gatatu nkaba nashaka ntangurire kuri Achel Niyongere gushika ubu ubona igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika cyagenze gute muri rusangi dutangurire ku nkino gusa muri rusangi
muri rusangi novuga yuko inkino z'igikombe cy'Afrika nibaza yuko ziko zigenda neza turavye ningene baronse umwanya muto ushobora gutegura zino nkino hari hasigaye nk'amezi abiri gusa kugira igikombe gishobore gukinwa tatu yuko bizabera muri Maroc muga Maroc ikaba yavuze ati ko idashobora kuzagitegura nibaza yuko kiriko kigenda neza keretse yuko haboneka hari utuntu tutagenda neza mu bahagarikizi izi vyama vyashitse kuko n'abantu batwe kuko imbere yo kuba umuhagarikizi w'inkino kuba arbitre ari umuntu nawo nta muntu abakwiye ijana kwijana hari ingorane zigenda ziracamo nk'ivyo ndabivuze kuko uravye nk'urukino rwahuje umugwi wa Tunisia n'umugwi wa Guinea Equatorial harabaye uco no kwita mu gifaransa imperfection y'umuhagarikizi wo muri Maurice atavyifashemo neza akageraho umugwi wa Tunisia werekanye fair play atariyo kuko bavuga yuko babivye kandi ubiravye ningene urukino rwagenze urabona yuko hari ikintu umuhagarikizi atayifashemo neza ivyo navyo nitwovuga yuko ari ivyo vyoba vyononye izi nkino nibaza yuko turavye ingene biteguye amezi abiri gusa nibaza yuko biriko biragenda neza no mu migwi uravye imigwi ingene yifashe kuva mu ntango tinovuga yuko kuva mu ntango kugeza aho baheza mu mafaze y'amagroupe nibaza yuko ari ibintu ntarimenyere kubona aho bagera ku mikino ibiri ibiri ata mugwi n'umwe uravamo cyangwa umugwi uraronka tike yo gukina igice gikurikira ni ibintu zimboneka rimwe ko kenshi twahora tubona imigwi igeze ku mkino za kabiri usanga umugwi ufise nk'amanota atandatu wamaze kuronka itike yo kuja mu gice kigira kabiri canke ugasanga ari umugwi wamaze gutahuka muga vyose twabibonye mu mikino ya gatatu aho baheza ukabona yuko ari imigwi yashoboye kuronka itike yo kubandanya mu gice kigira kabiri n'indi yashoboye gutaha ikindi ni ibintu bidakunda kuboneka ni nk'umugwi wa Mali wapfuyemwo natiraje bivanye natiraje kuko umugwi wa Mali na Guine bose bombi bari bafise amanota amwe banganya amanota hanyuma atatu hanyuma bakanganya ibitsindo batsindanye vyose bikaba bingana muga bakaca kugira bazitandukanye abaronka igira kabiri canke n'igira gatatu ishobora kubandanya n'iyivamo byabanje guca muri tiraje muga ni nazo yuko iyo tiraje nabo baba baragize nibaza yuko ari ibintu bokwamo bategura mu mareglema ya championnat kuko iyo uteguye ifo yuko haba reserve kugira n'ivyashika ibintu bamenye ingene babikora kuko umuntu avuyemo buno nyene muri tiraje birababaza urabona yuko mari byabababaje gose uri kumviriza n'umu president wa federation wa Mali harageze naharira kuko birababaje mugiye babahanga urukino rushobora kubatandukanya byari kuba byoroshye nibyo ni ibintu bashobora gutegura kugira ntibize bisubire kuko twarigeze kuyibona igihe Cote d'Ivoire yavamo hari 88 yaravuye mu konyene ku matirage nibaza yuko ari ibintu bakuye kuza barategekanya bishobora gushika hanyuma turavye muri zida carte de finale aho bigereye ego hari imigwi tutari tumenyeye yuko ishobora kuhashika imigwi yatahutse urukino rwa Congo Brazzaville na RDC twarabonye urushu wundi mugani baze yuko ibitangaro gusa tuma tubona kuko hari imigwi tuba tumenyereye yuko ishobora gushika kure nka za Senegal za Algeria mugo urabona zose ko zivuyemo n'ukurindira turabe ingene bimeze muga muri rusangi no ngino jembona ku bwanje ndiko mbona yuko igenda neza naho hari utuntu tutunenge duto duto mugabo ntibibaze yuko muri rusange ndiriko bigenda neza.
Nawe Olivier niyunge ko muri rusangi ubona igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika inkino zimaze kuba byifashe gute imbere yuko dushika mu gice cy'imbere gice cy'anyuma mu nkino zizotangura zico gice ku munsi wa gatatu.
icyo navuga muri rusangi urabona ko imigiyo uko yaje urabona ko yitubiye neza ku buryo no gutsindana byaragoranye ndaze kuri tactique cyane kubuhinga twarabonye ko bamenyereza barungu ibintu bikomeye baragiye ugasanga ubwa mbere bibaye bike yarabaye bike gushika aho tuvuga dutsinde habaye iki mugabo yari imyiteguro ikwiye urabona ko imigi yose yaje yiteguye neza yarikavye ivuga ati tukeza gutsinda tugatwarira iki gikombe nico gituma wabonye hagize mu mugwi ugasanga imigi yose nta mugi numva yabitera ingorane mugajewe ndashima cyane ku rwego rwa tactike ku buhinga yamenyereza bashoboye kungura urabona ko ari ibintu bishemeye kandi nibagabo tubandanije gutyo umupira muri afurika uri kubatera imbere turabibona mugabo harasigaye akantu twama twideba twese kuri barya basifuzi nibo usanga kenshi bacanishamo imigi nk'uko wabonye maci ya urukino rwa tunizi na guinea equatoriale n'urukino ni kuri kose kamenyereza rutandoye kuko rwarabaye n'amahinyu biraboneka ko umusifuzi ahingamye mugabo n'ibyo guca intege ko twabonye ko imizigo zizatera imbere ubu niyo dutangiye kubona ko imigwi kujya yatanguye urabye urukino rwa mbere no rwa kabiri ni ibintu umengo bisa urukino rwa mbere muri ibyo twita faze ya mbere warabona ko bose banganya mugo urabye ariko biragenda biduga bajya mu kwarto de finale turabona n'uburi kose ko ari imigwi yunguye cyane ndaje n'urukino rwa RDC na Congo Brazza urabona ko ari urukino tugiye no kwita ko ari ibitangaro byabaye hamwe mu gice cya kabiri ushobora gutsindwa ibitsindo bibiri ugaca gutsinda bine ni ibintu bidashika kenshi mu rukino rw'umupira w'amaguru ucubona ko Congo yagiye irijajara abandi bateguye umugwi neza nibaza ko ari ibintu bishemeye rwose bicigwa uravye nyene jene nahaye amahigwe umugwi wa Algeria aca ndaba ingene umugwi wa Cote d'Ivoire wafashemo ukuri kose ni ibintu bishemeye ni ibintu biryoshe kuraba bitwongereza ubumenyi bituha ingoga natwe zo gukora kuko tuba tubona ko umupira nta kugenda uvuga ngo ndatsinda urukino ruheze niwo uvuga ko utsinda nicyo tuvuga ko ubumenyi bwiyunguye rwose niyo twita tactique yajyanye cya mbere urabona ibintu n'ibibazo byinshi uga uko umwanya ugenda uraduga niyo twita experience igenda iriyerekana rero urabona ibitsindo bitangiye kuza hatugeze muri kwarto de finale ni ibintu ushobora ko umengo bari bibitse nicyo tuvuga ko ubuhinga bwiyunguye bagenda barigana umumenyereza ariguyu akiguha undi ku buryo ubu hageze ko umuntu atsinda yishemeye kandi ukabona ko bose baje barikenye nibaze rero ko ari ibintu biryoshe biteza imbere inkino z'umupira w'amaguru ku rugero rwa afurika abakinnyi benshi bakina muri za yani bw'iburayi ko nakomeye urabona nk'uko yayaturiye atanguye urabona uko agenda aregera imbere urabona ko bagenda baraduza bimwe twita ubumenyi bimwe twita nivo nibaze rero ko ibyo bandanya gutyo ahakuru rero nibaza ko n'ubwo buhinga bagiye buriyungura mu nkino zacu z'umupira w'amaguru kandi yamenyereza abaje bazikenyeye urabona ko bamenyereza bamize akabuye k'abagabo nabyo bituma rero ngaruka mpavuganye inkino zarateye imbere kandi abamenyereza nabo baratera imbere ikibazo rero ko ku mugabane wa afurika tuzoshobora gutera imbere utaretse ikane yonyine turabe no mu gikombe cy'isi yose ko dushobora kugushika kure.
Murakoze. Nawe Desire Hatungimana, muri rusange ubona inkino z'igikombe cy'ibihugu byo muri afurika ziriko zibera muri Guinea Equatorial gushika ubu ibintu byifashe gute?
Nge navuga yuko ari inkino zigitangura abantu benshi baravuga bati mbega ibitsindo byagiye he, ukabona kuko hariho ibitsindo bibura ubusa ku wundi kimwe ku kindi ugasanga ni ibitsindo gike cyane rwose abantu bari batanga kuvuga ati Coupe d'Afrique y'uno mwaka nta kigenda irabishe nta bitsindo. Ariko rero byatanga kuboneka yuko bamaze gushika mu gice cya kane gishyira cya nyuma ibitsindo bitatu ibitsindo bine kuri bibiri ukabona kuko uwunya biriko biraduga ukabona koko koko ubunya icyo bitumye ubwa mbere harimo ibintu biri haruro byinshi bakavuga bati ko ari inkino zitatu dukina reka turabe tutakaza bagashyiramo ibiharuro byinshi mu gihe ubunya bazi yuko minota 90 heze babongera iyindi harabaye umukuntu ubugura uru rukino ugasanga rero ibitsindo byatangwe kuboneka n'ihiganwa rigatangura kuryoha biriko biraza biboneka neza cyane Ghana yamwabonye atsinda ibitsindo bitatu ku busa Cote d'Ivoire itsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe murumva ko nk'umukino zibiri zonyine haba hinjiye ibitsindo bifika indwi birekana rero yuko ubunya barorerezi batangwa kubona igikombe cya afurika kitangwa kuryoha ibyo rero ni ibintu byiza cyane ku barorerezi ni byiza cyane mbe kubategura ariko rero nta wareka kuvuga yuko muri iyi ntango y'iki gice cya mbere habaye ibintu byinshi atari byiza uko umuntu arengana akiye muri tombora n'ibintu abantu batari bake bateye ibyatsi kandi bitajyoshe guterera igikeri hejuru hama ukavuga ati ndavuye mu higanwa ukabona ibintu by'uko abahagarikizi umengo baza bariko barafasha umugwi batungana igihiganwa rutino rwa Tunisia na Guinea Equatorial ngira nta uzopfa kwibagiye ugasanga rero hari ibintu bimwe bitagereranya neza inkutwo turoro tubiri ntanze ariko ugiye kureba muri rusange naho Guinea Equatorial yafashwe novuga nka gihutu niyo yabyemeye ariko yatanguye iteba cyane niho yemera gutunganya izo nkino iraboneka yuko yagerageje koko iritegura ivuga birahari abantu baraza ku kibuga biraboneka yuko rero naho bafashe umwanya muto bagerageje koko ibishoboka byose barasubiza nkino nkabona rero yuko mu gice cya kabiri gishyira cyane magiye gutangwa ku munsi wa gatatu ari nkino zikomeye cyane rwose aho uzobona za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gutana mu mitwe na Cote d'Ivoire kandi mu gikombe Kongo yatsindiye Cote d'Ivoire muhira mu nkino zo kurondera kujya muri icyo gikombe biraboneka ko hitezwe inkino zikomeye kandi uko koko bagenda baratera intambwe niko igikombe kiryoha nko bageze mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma umwe wese yiyumvira yuko ashyika mu rukino rwa nyuma agatwara n'igikombe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Desire Hatungimana ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bakurikirana umupira w'amaguru mu Burundi. Turi kumwe na Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza w'umugwi nserukira gihugu w'umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba, hamwe na Ashen Yongere umumenyesha makuru akurikirana ivyerekeye inkino akora kuri radio y'igihugu mu Burundi. Tugaruke ku tunenge twibonekeje twako turavuga nka iyo tombora yabaye hagati ya Guinea na Mali taryohaye abantu bose cyane cyane igihugu cya Mali cyaciye kiva muri iyo higanwa bifatiye kuri iyo tombora. Hama nibi vyerekeye abahagarikizi b'urukino ku rukino hagati ya Guinea Equatorial na Tunisia aho penalty yatanzwe urukino rugiye kurangira abantu benshi babona kumenga ntiyari kuba ari penalty mu vyatumye abakinyi ba Tunisia bashavura. Eka mbere havugwa ko hari umutegetsi wo mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Tunisia Wadi Jari yatanze imihoho mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri Afrika mu kwerekana ishavu ku vyerekeye ukuntu Tunisia yavuye muri iryo higanwa. Mwitegereje mubona bishobora kugira gahonzi ingaruka ku vyerekeye umupira wo muri Afrika canke ni ikintu cabaye rimwe atari ikintu umuntu yovuga ko ari nk'ibintu biba kenshi. Dutangurire kuri wewe Olivier Niyungeko uvyibaza kwi
yego nuko mvuze urazi ibintu byaranze onda urazi ngene ije kumbura byabaye abone cyo cyo tujana aho tuvuge urumva ijyanwa y'itanze bamuje amategeko ari kirenga yego birababaje kubona barashoboye kuvamo muri iyo tombora mugabo mugeze ngaha igeze na buca mu amubizi mugati ibintu biryoshe kuvamo kuri tombora nibaze nuko n'inda bwa ipinino agutombora ko mu mwaka w'umwesizi ari gushobora kuvuga ati eka tubaho rukino rubahuza rwa nyuma kira turaje na byifatwa wa mugabo wari we ngaruke nkaraba rero kuri bijya 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 tombora nibaze ko biba bigiye yuko ijana n'ibyo bitangwa n'ijana rikomeye ryo muri Afrika n'ibyo bya mbere mikono vyita nibaze ko ubyiganwa mugabo ego hajya umuntu aravuga ati jewe nari kuvamo neza iyo natsinzwe mugabo urumva kuvamo kuri tombora ibintu bitaryoshe ndumva igituma ujya mugihe wa Mali yashavuye ni ibintu byumvikana nawe gushavura mugabo ni ugucara bagerageza bakaza bihindura mu ntegure zo kwishyira kugira ngo ibyo bisubire. Hanyuma ndabyo bijya rukino rwa Guinea Equatorial na Tunisi yego siyo honyine abasifuzi yenda natwe n'ubwo uri rwose nka Burundi twama tugo tuyitegura abasifuzi ahubwo sinzi ikintu cyabaye no ku isi yose bajye mu Bufaransa nibwo ndaba bimwe nibibera cyane mu Bwongereza abasifuzi barakwiye kumenya ko bafise igikorwa gikomeye kuko ujya musifuzi niwe wacubanze niyo navuga ko ari umucamanza mukuru mu rurimi rw'umupira w'amaguru kuko ashoboye gusifura akihenda urumva abateranije nko gutoza ko yateranije igihugu cya Guinea Equatorial aragitara n'igihugu cya Tunisia urumva yahatwe gutera indi muri iyo mezi ibiri kandi n'ukuri byari gushoboka hajya kujya tuvuga duti abajure baje muri lokale ategura urukino rwabo neza n'abasifuzi jena mandiko ndagira abasifuzi ngaha ati kujya tugira lokale tukitegura namwe murakwiye kwitegura ubwira umenye urugero rw'urukino tugira dukine ingene rumeze gushobora tuma rero ngaruka nkavuga ni byarashitse barashobora gutsinda mugabo rero abo basifuzi no kuraba ingene bashobora kuba barabyifatamo kugira ngo ibyo bisubire muko bimeze babura na babiri agatsinda umwe ubwo rero ko urumva yarashitse reka rero nta kundi izi zo kwitwara mbwa rumva urukino rwaraheze rero mvuge ko bizogorana tuvindire numugabo imanuro twagahaye yajya muri kanisa nyene nababi wacu nibyo mvuga akwiye kwitegura bagategura umukino rwabo kugira bashobore ko bashinga ntayo bakwiye mu kibuga
nawe yasheni yongere ubivuga kwi
ntangure ku kibazo cya mbere cerekeye tombora yabaye hagati y'umugwi wa Mali na Guine nibaza yuko abanyafurika hari ikintu twamaze kwihenda turategura ibintu muga tugasanga hari icyo twibagiye mu mategeko y'inkino urashobora gutegura kuko competition ariyo yose ibaye n'imbarikane n'imbarishane utegeza gutegura reglement amategeko ajanye niyo championnat umaze gutegura tegura yuko hariho ibyo tegekanya mu gifaransa no kwita prévision kuko nibaza yuko turazi nk'imikino bategura nkigura cyangwa akubyimonde ibi bintu biriko biba muri Afrika ntizigera biba aho umugwi ushobora kuvamo kubera itombora tiraje son ntibibaho kubera ko utotegura prévision ati mu migwi nk'iyi bishitse imigwi kanganya tuzobongera iminota 30 ko byari gushoboka kuko uvuze ati bategura urundi rukino byose birashoboka ni integura muwa mwateguye mu mategeko agenga iyo championnat murashobora kuvuga ati umugwi tuzobona yuko banganije amanota bakanganya ibitsindo kugira tubatandukanye tuzobongera iminota 30 ya prolongation nyuma bakere penalty byose byari gushoboka kuko iyo bongera ku iyo minota 30 bagatera penalty kuko bari bahejeje bari bazinanye bati Cote d'Ivoire yari yamaze gutsinda Cameroon hasigaye mwebwe babiri abagabo babiri ni mu bongera iminota 30 bakinje prolongation hanyuma bateze za penalty byari gushoboka kandi Mali itsindwa ntiyari gutera induru nkuko ariko uvuga yuko umugwi wa Mali mbavuyemo kubera itombora itabaguye ko birababaza kuko uba washyizemo uburyo bunini leta iba yashyizemo uburyo bunini federasiyo yashyizemo uburyo bunini n'abakinnyi bitanze ugasanga bavuye i Buraya bashobora no bagakomereka byose n'uburyo bunini ukaci bakuramo kubera itombora batakinye kandi batatsindiwe ku kibuga birababaza nibaza yuko kirashobora gutuma n'abakinnyi ba Mali bashabura byose no kugaruka gukinira ekipe nasionale yabo nicyo gituma ubona na perezida wa federasiyo ya Mali yara mubabaje kugezaho arira arazigiye arira birababaje n'uko nibaza yuko na Guine iyo bavamo kujya kuri tombora navyo nyene byari kubababaza nibaza yuko mu mategeko agenga ama champion ama tournoi yose bariko barategura muri Afrika uko amabibaza bagategekanya kuberiko umuntu udashobora kutegekanya ati bishitse iki kintu kizokora muguravye nka regrema imikino iri kwirabera muri Guinea Equatorial nta naho bigeze bandika yuko bashobora kunganya bakazokina ati iyo tirajije vuba kuko imbere yuko baje gukina ijya mikino ya gatatu hanyuma niho bagiye kwibabarira mu gitondo barabona ati mutegerezo kuko ni tiraje birababaje gose barakwiye kuraba mu mikino izo kwerekera ntibisubire gutera ingorane kuko nibi birashobora no kujyanisha imigwi ugasanga no muri kongere ya CAF barasubiye no kubivuga no kugira ama prévision bagategekanya ikizuba kiba kubongera kutiraje sinziza na gatoyi gutandukanya imigwi sinziza no kubongera iminota bakine babone yuko batsindiwe ku kibuga bijya biratuma n'umukinnyi agira morale agakina muga utsindiwe ku mezo aho ngo ni tiraje birababaje gose hanyuma kubyerekeye abahagarikiza abasifuzi nibaza yuko ari kibazo kitari muri Afrika gusa ni hose uravye nko mu bihugu bariko bakina hose ku isi ivyo vyamaho muga nimba vyamaho barakwiye kwikosora kuko ujya mu arbitre yahagarikiye urukino rwa Tunisi na Guine Equatorial nibaza aho azoca hose bazobafise urufashoni kuko bose ababonye urujya rukino bazomutera ivyatsi nta bushinga nta burimo kuko urumusifuzi umuntu wese akubona ko ari wewe ari urumushinga ntahe uja gutandukanya bajya abantu babiri ubahagarikiye si kubateranya ni kubahagarikira ubacira urubanza ubahagarikira urumushinga ntahe hanyuma nawe ukazisanga umwana agendera gutera ibyatsi sinibaza yuko hari umunyatimiziya cyangwa umuntu wese ababajwe na rujya rukino ngo azovuga byamuhanditse ngo ni ukwiteshura muga rero nimba ukeneye gufasha ko Guine Equatorial ifashe ntuyifashe mu rukino hagati iterera ibyimbi ati koru kuko kugira mutsinde birababaje kubona umuhagarikirya bari bizeye akategira ibintu nkabijya kumutoranya ibaze nko gushika ku munota wa 70 naraharuye nasanze yuko urujya rukino ujya muhagarikizi abakinnyi ba Tunisia bagize amakosa 38 ku minota 70 gusa amakosa 38 Guine Equatorial bafise amakosa 8 gusa byoshoboka gute abantu babiri bariko baragwanira ku kibuga bariko bakina
aho umugwi wa Tunisia ukora makosa 38 mu minota 70 Gine kwa tole ya gakora makosa 8 ni bintu bidatahuri ucibona yuko ari kintu yaragamije biboneka yuko yagirafashe Gine kwa tole ya kandi kindi kiboneka nuko abahagarikizi benshi hari imyaka bashikiye badashobora kubandanya urya agirashike muri retraite nibaza kenshi ubiravye abahagarikizi bakunda gukoreshwa n'ibyo by'ubusuma usanga arabahagarikizi bafise imyaka myinshi basigaje nk'imyaka 2 cyangwa umwe kugira baheze kariyeri yabo sinibaza yuko ari umuhagarikizi nka gasama urya mugambia bose bazi ko ari umuhagarikizi mwiza ashobora kugira ibintu byinshi sinibaza ko ashobora kubyemera kuko we aracyafise imyaka myinshi mu buryo aho muhagarikizi muri Maurice asigaje nk'imyaka 2 cyangwa umwe kugira aje muri retraite nibaza nimo kenshi uzosanga bariko barakoreshwa kugira bagira amanyanga na kuko amanyanga yarabonetse ijya penalty yariyo naho bogira ama video angara gute nta munsi numwe bazokwigira babona yuko yakinishije neza hanyuma umuprezida wa federasiyo wa Tunisia nibaza ko yatwara n'agashavu kuko ari muri komisiyo ya organizasiyo y'imikino iri kubera muri Guinea Equatorial urabona ko yaciye demisiyonari aravamo nibaza ko yatwara n'agashavu igihugu cyo cyariko kinakina kandi ari perezida wa federasiyo niwe yarabarongoye niwe babahagarikiye nibaza yuko yamubabanjije cyo n'agashavu nibaza yuko na CAF idashobora no kumuhana kuko uwatwawe n'agashavu biraboneka arashobora kwisigura nibaza gusa yuko bahagarikije nimba baguhaye ko muhagarikije bakwisirimbi bakatsenda ati muri imikino tegezwa kuza babakomeye gushobora kumushinga nta nibaza yuko abakwagarikira kumushinga nta yiwe gutakaza iteka wa rufise ku munota wa nyuma mu rukino rumara iminota 90 nibaza yuko atiyumviye neza bakwiye guhagarikira urukino bakaba bashinga ntahe hagati y'abantu babiri.
Desire Hatungimana bivuga kwi
icyo no vuga ni ibintu biteyisoni kuri Afrika kuko ugiye kuraba ibyabaye muri Guinea Equatorial biraboneka yuko Afrika igifise akazi gakomeye cyane kubona hatangura ihiganwa iryo higanwa igatangura batiyumviriye yuko abantu bashaka kunganya byose bakanganya basanga ariko ari amasombora ni ibintu bitaryoshe na gatoya kubera n'abakinyi benshi ugiye gusoma ku binyamakuru bitandukanye by'i Buraya baravuga bati ku by'i Buraya ugiye gukina igihugu cyawe ni byiza biratera iteka umukinnyi uratetwa igihugu mugo washika ukabona ibintu bine bitunganije birateye isoni n'isi yose Afrika ngo izo kamera inyuma ugasanga rero ngo abanyafrika iyo bashite niyo bakina barabatwenga kubera inyene igikonti nayo bitunganijwe ni ibintu bibi cyane gose ugiye kuraba ugasanga rero bijya bintu byabaye birateye isoni abahagarikiye bisu bwa mbere bibaye hari abahagarikizi benshi iyo bariko bararangiza kariyeri yabo nk'uko mugenzi wanjye Shera yavuze usanga kujya ruswa ari ikintu gisanzwe cyane kandi na CAF nyine irashobora no kubikoresha kuko kubona Guinea yabakuye hari gatunga yazijya higanwa barashobora kuyifasha ugasanga ariko barasuguma bukebuke igihe bari kuyorengana muri bikana ibyashyize ku mubaka urukino rwa Guinea Equatorial na Gabon ibyo byose birandikwa bakavuga ati ni ibintu bitoroshye na gatoya yene bazana rero yuko harakwiye kwikosogwa ntawe uzi ko ari isaya tu amadini ya kamyinshi atavyumvira bishasha byo guteza imbere umupira muri Afrika gifise kubera muri aza twaye igishira hamwe imyaka myinshi cyane nibaza ko harageze uko mbere hoboneka n'abandi barongozi bashasha bazana ivyumviro bishasha kugira umupira muri Afrika ubandanye utera imbere muri aza mu gikombe cy'isi yose Afrika igarukira hafi cyane kandi ifise abakinyi benshi i Buraya berekana ibintu bikomakomeye hanyuma abatanga imihoho kubera iki cyanye kubera agashavu imwe nari mu bashaka kubumba kuko kubona warashyize uburyo bwawe amafaranga ugategura ibintu byinshi cyane gose ugategura hanyuma ugakurwa mu higanwa n'umuhagarikizi kandi udakuye mu higanwa no kubera atabishoboye ni ibintu bibabaje cyane ariko umaze kugera rwego rwo hejuru umaze kwizerwa kujya mu nzego zo hejuru zifata ingingo nibaze ko gucutanga imihoho atari byo byiza ahubwo biza byagucyo ugenda muri iyo nama urimwo ugatanga ibyo byiyumviro abakoze amakosa bagahanwa hanyuma mu nyuma agatunganywa ukundi gushasha bakabona ko hari amakosa koko yakozwe agakosoka.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza. Muri make tugarutse ku gice cy'imbere y'igice cya nyuma inkino zizoba ako Cote d'Ivoire izohura na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe Ghana izohura na Guinea Equatorial. Ku bwanyu Olivier Niyunge ko muri make ubona izo nkino zibona gute iyo migwi ubona yari kwiye gushika ahishitse cyangwa hari imigwi ikomakomeye yagiye imbere yawe?
Yego urazi iyo migwi yashutse urumva gukomeye ko ushoboye gushika mu gice cya kabiri demi-finale mu bukomeye uzatuvuga igihe turavuga urazi bamenyereza ukaraba abo babasifuzi ibyo nawe bishobora ko twese igihugu cya Guinea Equatorial nicyo navuga ko tutari twiteze ko ushobora gushika aho gishitse mu burumba cyahashitse kandi cyaratsinze
Nao hawa hizi kwa vige chara shute lazi machomu ni kukini za vishika zao kizio kukume zivugu lazi giri kongo na chomu ni hizyo kwa gize ni ino vishonego sekandi kukuku inozua jikume umba gana kukuruhande kwa wadugenda wangu wasi tutegeza usi inda bara mizashu ya tunizi nige tuvuga biti nga kukendu vugu ti ndaksi inda mwa uwa uwa ndazi nuko baje ifatamo neza kuguruka no gusangura kuko bya byashye bidashobora kwashikira hanyuma urabye ku kindi gice cyo kinagwara bizware ko na RDC Congo nabantu urabye mu yamature bimwe bagitangura bari kumwe sibo ba mbere bakinana barakinya rero tu nibaze yuko nuna kajyo keza Congo yerekane nayo umubanyi wacu turamushyigikiye yerekane ko washora hagarara imbere y'igihangano nka Cote d'Ivoire ibaze rero nkuko nabivuze ko abashitse bose turazi nyine Guinee Equatorial yashitse kumva yarahashitse mugabo nubwo twabivuze twese ntibishemeye kubera rya imifato y'ubuvuzi mugabo twibaze ko ibyo nshi kusubira twereka ibintu byiza abagabo babiri bagwanye rero tuzoheza tumenye ubuze tahukana isinzi.
Nawe Achel niyongere izi nkino uzibona gute zigice cy'imbere cy'anyuma
ku rukino ruzoba kuwa gatatu hagati y'umugwi wa Cote d'Ivoire na Congo nibaza ko muri demi-finale azoba ari urukino ruryoshe turavye ingene bariko barakina quart de finale nta n'umwe yari azige yuko Cote d'Ivoire ishobora gutsinda umugwi wa Algeria nk'ibitsindo bitatu kuri kimwe nabonye yuko urukino rwa Cote d'Ivoire na Algeria habonetse yuko bivaye n'ingene Zere na umumenyereza w'umugwi wa Cote d'Ivoire avuga ati ubu turashitse muri quart de finale ubu rero ihiganwa riratanguye ukachibona ingene nivoye ya Cote d'Ivoire yari yabaye nini nibaze yuko aruzo bari urukino ruhambaye gose kandi ruzo bari guhiza uravye abakinyi ba Cote d'Ivoire abataka ba Gervinho bose bazoba bakwiye ba Max Allegri ubu ukachura mu mugwi wa Congo nuvuga yuko ari umugwi ukomeye gose uravye ingene wakinye n'umugwi wa Congo Brazzaville nibutse yuko no gihe bari mu ma groupe amwe bariko barakina barondera itike yo kujya muri imikino baratsinze n'umugwi wa Cote d'Ivoire iwabo 4-2 nibaze ko ari ikintu gihambaye gutsindira umugwi wa Cote d'Ivoire iwabo ya Abidjan ibitsindo 4 ni ikintu gihambaye gose nibaze yuko ari urukino tuzobona gwiza kandi rushemeye gusa cyo novuga bo babahe arbitrage nziza bizaba bikwiye gusa aho mfite amakenga ni ku mugwi wa Ghana uzobuhura n'umugwi wa Guinee Equatorial ikiboneka nuko Guinee Equatorial mu mikino yose bariko bakina ari umugwi bariko barafasha gose kugira ushobora gushika mu nkino za nyuma nimba bazoha Ghana na Guinee Equatorial arbitrage nziza mbabahagarikizi beza nibaza nawe nyene ko amahirwe menshi Guinee Equatorial ntayo ndabaha bashobora guhereza ngaho mugani bazo yuko nkino azaba nziza nimba abahagarikizi
muri make cyane turangize umwanya uraturangiranye Desire Hatungimana we uzibona gute izi nkino muri make cyane
cyo majambo make no vuga yuko urukino rwa Cote d'Ivoire na Congo naho Congo yagiye gutsinda Cote d'Ivoire muhira muri kino gihe cyo nibaza yuko ubiye kora ngene Cote d'Ivoire igende atera imbere uko urukino rwose rurangira Cote d'Ivoire ndayihereza amahigwe ubushaka mu kino rwa nyuma naho mu kino rwa Ghana na Guinee Equatorial kitabaye nk'impanuka cyo nabona ko Ghana izopinda Guinee Equatorial urukino rwa nyuma rugakina Cote d'Ivoire n'umugwi wa Ghana.
Murakoze twari kumwe na Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza b'umugwi nserukira gihugu umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba twari kumwe na Achel Niyongere umumenyesha makuru akurikirana ivyerekeye nkino akora kuri radio y'igihugu mu Burundi hamwe na Desire Hatungimana umumenyesha makuru akongera akabayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bakurikirana ivyerekeye inkino mu Burundi twako turavuga ku gikombe c'imigwi yo muri Afrika kiriko kibera mu gihugu ca Guinee Equatorial uvugwe n'inkino zifashe hamwe n'ibindi bibazo byaba byaravyutse muri iryo higanwa bifatiye nko ku bahagarikizi b'urukino n'izindi ngorane turabashimiye cyane kuri iganiro murakoze
murakoze nawe